mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu na FM 88 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose, naho mu Burundi ndi ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Ndabasuhuza mbaye ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo. Amakuru tubagezaho turi mu ngo zacu kubera ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya corona. Muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Mu Burundi bamwe mu bahoze ari abayobozi b'igihugu barashima uko amatora yagenze, bagatanga n'inama ku muyobozi mushya watorewe iyo mirimo.
Kino gihugu kirakeneye yuko imitima koko yegerana kugira ngo abantu bijukire icanke ne gikomeye muri kino gihugu gikomeye hose kurondera iterambere rituma umurundi wese ahari yumva kwamerewe neza.
Uwo ni President Sylvestre Ntibantunganya wayoboye Burundi kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe 1994 kugeza mu mwaka w'igihumbi kimwe 1996. Turanababwira icyo Kiliziya Gatolika ivuga kuri ayo matora. Tunabafitiye n'andi makuru, ntimujye kure, ni mukanya. Dekariko mugenzi wanjye Fidel Niyongabo abanze atugezaho amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Urakoze Geoffrey. Amakuru yo hirya no hino ku isi tubafitiye tuyahereye ku yerekeye Afrika, aho muri Somalia abasirikare 8 ba leta bishwe ku munsi wa kabiri igihe bombe yaturika igaturitsa imodoka barimo hafi yahitwa Golowale, aho ni ku birometero 40 mu buraruko bw'umugwa mukuru Mogadisho. Umutegetsi akomeye w'umusirikare atashatse ku izina ryiwe rimenyekana yabwiye ijwi rya Amerika ko abandi basirikare babiri bakomeretse, umwe muri bo yakomeretse bikomeye cyane. Imodoka iyo bombe yaturikije yari imwe mu modoka zitatu z'igisirikare zari zivuye mu kibanza cya gisirikare cyahitwa Kalimou zigiye mu gisagara cya Balad igihe iyo bombe yaturika. Ibiziga by'abasirikare bapfuye byajanywe mu gisagara cya Balad kugira bishyire ingugwe. Umugwi w'intagondwa z'abayisilamu Al-Shabab wari yitiriye igitero cyo ku munsi wa kabiri. Umusirikare mukuru ayoboye igisirikare cya Somalia ntiyishuye telefone yiwe igihe yahamagagwa na radio ijwi rya Amerika serivisi y'igisomali. Tubandanize muri Afrika, abacururanzi n'abandi bantu rurangiranwa barenga 100 bo mu karere ka Afrika n'abo hanze yako karere bagirishije igiteramo hakoreshejwe ubuhinga bwa video. Televiziyo 200 zo muri Afrika zarerekanye ico gitaramo cyo ku munsi wa mbere, umunsi wari wahariwe Afrika. Muririmbyi rurangiranwa mu gihugu cya Senegal Yusundu na Angelique Kijo muri Benin bari muri abo bacuraranzi. Igiteramo cy'abo bacuraranzi cyari kigenewe gukangurira abantu ku byerekeye kiza cy'umugera wa corona. Umucuraranzi wo mu gihugu cya Mali Sidiki Diabate yatangaje igihe icyo giteramo cyatangura ko Afrika izo subira kugira inguvu inyuma y'uko ikiza cy'umugera wa corona kirangiye. Yavuze ko abanyafrika bagiye hamwe atakizobatsinda. Abacuraranzi Salif Keita wo mu gihugu cya Mali, Falai Ipupa wo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Femi Kuti wo muri Nigeria nabo nyene bari mu giteramo cyo ku munsi wa mbere. Abo bacuraranzi baririmba bari mu ngo zabo canke bari muri studio. Yusundu ari mu bateguye igiteramo cyo ku munsi wa mbere yavuze ko abacuraranzi bashobora kugira uruhara rukomeye mu bintu bitari bike. Abagize umugwi urangiranwa wa Zouk Kassav n'umugwi The Wailers Band washyizweho n'abahoze bacurarangana na Bob Marley nabo nyene bari bitavye igiteramo cyo ku munsi wa mbere. Naho muri Zambia, perezida w'icyo gihugu Edgar Chagwa Lungu yaragiriye ikigongwe abagabo babiri babana nk'abubakanye bari baciriwe imyaka 15 y'umunyororo mu kwezi kw'11 k'umwaka uheze hisunzwe amategeko yo mu gihe cya gikoloni. Dosiye y'abo bantu yarateye ibibazo hagati ya Zambia na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Japhet Chataba afise imyaka 39 na Steven Sambo afise imyaka 31 bari mu banyororo 3000 bagiriwe imbabazi na Perezida Lungu ku munsi wa gatanu w'indwi birangiye mu ntumbero yo kwibuka umunsi wahariwe ubwigenge muri Afrika. Mu camanza wa sentare nkuru muri Zambia yari yaciriye Japhet Chataba na Steven Sambo imyaka 15 mu nyororo hisunzwe amategeko aziririza imibonano mpuzabitsina hagati y'abasangiye ibitsina. Iyo ngingo yari yanebaguwe na ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Zambia, Daniel Food, yari yatangaje ko icyo gihano cyari kirenze urugero kandi ko byari gutosekaza isura y'igihugu cya Zambia. Mu kiringo cy'imyaka 10 irangiye ibihugu bitari bike byo muri Afrika byaragiranye ibibazo n'ibihugu byo mu burengero bw'isi ku bijyanye n'uburenganzira bw'abakundana n'abo basangiye ibitsina. Henshi muri ibyo bihugu byo mu burengero bw'isi bisanzwe bifise uruhara ukomeye mu guha imfashanyo ibihugu byo muri Afrika.
Urakoze Fidel Niyongabo kutugezaho ayo makuru. Abepiskopi Katolika mu Burundi baravuga ko amatora atabaye mu mucyo no mu bwisanzure. Mu itangazo ryabo baremeza ko indorerezi zoherejwe n'inama y'abepiskopi zirenga 2,700 zabonye utunenge twinshi. Gusinya ibyegeranyo mbere y'uko itora rirangira, abantu batoye inshuro zirenga imwe n'abategetsi baherekezaga abaturage mu kazu kagenewe gutora umuntu yiherereye ni bimwe mu byo bavuga muri iryo tangazo. Inama y'abepiskopi ivuga ko utwo tunenge twagaragaye duteye makenga ku mibare yatanzwe na kanama gashinzwe amatora mu Burundi Seni. Pierre Claver Niyonkuru nibyo atubwira.
Ishengero rya Katolika mu Burundi riremeza ko ryakurikiranye hagufi amatora aheruka kuba ndetse bakaba baranarungitse indorerezi zirenga gato 2,700 mu gihugu. Inama y'abepiskopi Katolika ivuga ko naho izo ndorerezi zari nke ugereranije n'ingene igihugu kingana zashoboye gushika mu makomine yose y'igihugu bivanye n'ingene bari bacaguyaho bashira ijisho kurusha ahandi. Icegeranyo abo bepiskopi Katolika bashize habona cerekana ko amatora yabayemwo ubusuma budasanzwe, harimwo ukwiba amajwi, kugagamisha ibitigiri canke aho abantu batoye inshuro nyinshi. Musenyeri Joakimu Ntawondereye n'umukuru w'inama y'abepiskopi Katolika.
Nous déplorons notamment la contrainte exercée sur certains mandataires a signé d'avance les procès-verbaux du dépouillement.
Ati dutera ibyatsi bikogwa byo gutera ubwoba byakorewe abaserukira imigambwe imwe imwe kugira ngo bemere basinye ku byegeranyo by'ibyavuye muri ayo matora, kwiba amajwi canke kugagamisha ibitigira hatari hake ahabonetse abatoye mu kibanza c'abapfuye canke abahunze abatumye ngo babatorere bidakurikije amategeko kandi bigakogwa kenshi ahibonekeje abanyagihugu batoye inshuro nyinshi n'ibindi. Kwirukana abaserukira imigambwe n'izindi ndorere zi hageze guharura ibyavuye mu matora, igitsure no gutera ubwoba abatora bikozwe n'abatware bakabaherekeza gushika no mutuzo tw'amatora, abantu atabuzi bavuye binjira ariko haraharurirwa amajwi, ibanga mu guharura ritubahirijwe hame no kwaka amatelefone n'ibiranga indorerezi zimwe zimwe. Abo basenyeri Katolika babona ko utwo tunenge twibonekeje dutuma ibiharuro byatangajwe ko byavuye muri ayo matora bitabavyo. Gusa bahamagarira ubona ko yarenganejwe kwitura ubutungane aho gufata inzira yo gukoresha inguvu.
Face à toutes ces irrégularités et bien d'autres, nous nous demandons si elle ne porte pas préjudice au résultat approprié.
Turibaza nimba utwo tunenge tuvuze hame n'utundi tudakwiye gutuma ibitigiri bitangazwa bitabamwo amahinyu menshi. Uko biri kose, uko twiyamiriza ko karenganyo ni nako twiyamiriza wese yohirahira gakoresha inguvu n'igikenye mu kwanga ibyayavuyemwo. Uwumva atagononakewe ni yiturinze inzego zibishinzwe zimutunganirize. Turasaba ubutegetsi guhana bo shaka guhohotera bagenzi babo mu kibano kubera baba batoye uyu cankuriya. Umwe wese afite uburenganzira bwo gutora uwashaka. Hanyuma rero dusaba abantu kwihereza Imana kuko niyigaba byose, bagume batekanye.
Qui reste le seul maître de l'histoire et a gardé le calme.
Gushika ubu umukandida hamaze kuvuga ko yibwe muri ayo matora ni Agathon Rwasa w'umugambwe SNL. Utunenge Rwasa avuga ko afitiye ibyemezo ntawo dutandukaniye n'ivyo byashekirijwe n'abasenyeri Katolika ahajya bashikirije ibinyamakuru bikorera mu gihugu.
Même un aveugle le verrait. Les résultats qu'on est en train de proclamer sont plutôt des résultats fabriqués et non pas des résultats.
Atini mpomyi yo bibona ibitigire byatangajwe nibyo biteranije bo nyene atabuzi yo babikuye bitizewe kandi bidahuye no kuri kwabatoye. Kuko ivyegeranyo bitari bike d'office byerekana ko abatoye ahenshi baruta kure niyo abari banditse abakoresheje amakarata menshi yatanzwe n'abakuru b'imitumba kugagamisha ibitigiri no guhindura ibyo batoye n'ibindi n'ibindi. Ni mu gihe ahenshi ari twe bituzi imbere nta kindi twakora atari kwitura sentari yubahiriza ibwirizwa shingiro kugira ngo iturenganure.
C'est de saisir la Cour constitutionnelle.
Umugwiseni uje ro gutegura amatora wowo ntoca hijya no hino mu kwemeza ko amatora yateguwe neza. Pierre Claver Kazihise atwara umugwiseni yabishikirije ariko yerekana ibiharuro mfata kibanza byavuye mu matora.
Iyo nteguro rero yabaye nziza kuko yatumye abenegihugu bitaba amatora ari benshi baratora atamusunikano. uguharura majwi kwabereye aho nyene ku biro vy'amatora imbere y'abaserukira bitoza n'abarorezi bose bavyifuza. Ibi bikerekana ko iryo harura ryabaye mu muco.
Ibiharuro ntabanduka vy'ayo matora atavugwa ko rumwe bizomenyekana itariki zine z'ukwezi kuza. Hagataho umugambwe uri ku butegetsi mu kibanza c'umukuru w'igihugu watahukanye amajwi agera ku bice 68 n'uduce 72 kw'ijana, nayo SNL uronka ibice 24 n'uduce 19 kw'ijana. Abitavye amatora barenga ibice 87 kw'ijana. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Urakoze Claver, turacyari mu Burundi kuri ayo matora nyine, aho itorwa rya Evariste Ndayishimiye ritavugwaho rumwe n'abanyapolitiki batandukanye mu Burundi. Amwe mu mashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi harimo SNL rya Gatorwa Sa aravuga ko amatora yibwe. Mu ihuriro kira Burundi ho basanga nubwo hari inenge zagaragaye mu matora bitatuma ibyavuyemo byamaganwa. Eloge Willy Kaneza.
Urunani kira Burundi rwagiye mu matora y'umukuru w'igihugu urubanje kurenganurwa na sentare yubahiza bwizwa nshingiro rusigura ko rwabonye utunenge twinshi harimo abantu batoye inshuro irenze imwe n'abahagarikizi barwo mu matora batahawe uburenganzira. Ariko ayo makenga hamwe n'ayandi atari make rwemeza ko atoba intandaro yo kwanka ivyavuye mu matora. Aloyse Barica Karurongoye yabitangaje mu biganiro yamenyesha makuru.
Nk'uko amatora atunganijwe nka gurya ugasanga abantu bajeje umutekano baraje kwirukana abantu bijya misambwe ntibibaho, bahagarara hariya bakabaru bakarindira nabo nyene hari ikintu kibi. Ariko urabona ko nk'ubu uko byagenze bica bijana n'iki cyamandatere, murabona nk'ibi nabwiye iby'amakarata. None ni mwese ntimwari muri sinerji de media ntimwabonye ko hari amaprokirasiyo? Bijya bintu biraba abakuru b'imitumba barandika amaprokirasiyo cyangwa umuntu arabwira uwundi ngo ndagutore? Iby'amandatere barabibonye, barabibona karutunenge.
Imbere yo kubwiga cyangwa kuburonka barica karatanga impanuro.
Ibintu by'igihugu, itunga ry'igihugu ribe itunga ry'igihugu koko, ntiribe itunga ry'akagwa gatoya k'abantu bakeya. Tugasaba kandi ko abafungwa ba politiki n'ab'ivyiyumviro byabo bufungurwa. Tugasaba kandi ko impunzi zose atanimwe icyaguwe zotahukanwa kugira ngo zubake igihugu cyabo.
Iryo terambere umuhuza w'Abarundi ntari kekeranya. Edouard Nduwimana bivuga afatiye ku isomo asigura ko yigiye kuri aya matora. Umugwi senikuru uyu wa mbere utangaza ivyavuye mu matora niho yari yibereye.
Ni intambwe ya demokrasi ije gusimbatara mu Burundi. Uravye ingene abarundi bitabiriye amatora ku bwinshi kandi bakayitabira batekanye. Bigaragara yuko twese turi kumwe mu gufatana mu nda, byose birashoboka kuko ntawarazi yuko abarundi bo kwitunganyije amatora mwene uku atabwo bavuye hanze. Ni kigwa rusha mbere ikomeye cyane ibaza yuko ari intango shasha mu gucacu Burundi.
Iyo ntambwe na Silvestre Ntibantunganya yahoza atwara Burundi amaze igihe ayemanga mu binyamakuru. Uyu munsi ariko ahanini ubutumwa bwiwe bwerekeye General Evariste Ndayishimiye yari atsindiye intebe yigeze kwicarako, akaba abaye n'umukuru w'igihugu agira kabiri baturuka mu ntara imwe ya Gitega. Bwana Ntibantunganya yahaye ikiganiro radio na televiziyo z'igihugu.
Nubwira uzo umukuru w'igihugu yuko ateza kumiya yuko abayenda yahundwa. Umukuru w'igihugu niwe umurundi wese araba. Natwe twaye akuru b'igihugu niwe turaba. Abashikiranganje niwe baraba. Babura matari niwe baraba. Abashinga amateka niwe baraba naho ari watora amabwiriza. Nukuvuga ruko rero ariwe mwugariro wa mbere w'igihugu. Ariwe nukuvuga yuko iyo utowe ucutuzo kumenya yuko utorewe igihugu cyose. Narashimye harya yavuze ati jewe nzokora ibyo kose kugira ngo ndegeranye Abarundi. Kino gihugu kirakeneye yuko imitima koko yegerana kugira ngo abantu bijukire icankene ko gikomeye muri kino gihugu gikomeye hose kurondera iterambere rituma umurundi wese ahari yumva kwamerewe neza.
Atagihindutse kugira ngo amise cy'umugwiseni biharuro nabandi ubukazi byavuye mu matora bititezwe na gato guhushana n'ivyimfata kibanza bizotangazwa ku itariki ya kano kwezi kuza. Eloge Wilika Neza, Ijwi rya Amerika.
Tugume mu Burundi, hasigaye iminsi 7 gusanga urukiko rushinzwe ubusugire bw'itegeko nshinga rutangaze president uzasimbura Pierre Nkurunziza. Gusa kugeza ubu ishyaka SNL ritavuga rumwe n'ubutegetsi ntiremera amajwi yatangajwe n'akanama gashinzwe amatora kahaye intsinzi ishyaka CNDD-FDD. Ikindi kandi kwinubana kurakomeje hagati y'abanywanyi b'ishyaka SNL nabo mu ishyaka CNDD-FDD. Inkuru yakurikiranwe na Radio Ijwi rya Amerika n'abanywanyi bayo mu Burundi turagezweho na Desire Hatungimana i Kigali mu Rwanda.
Abanyonyi b'imigambwe CNDD-FDD na SNL babandanya kurabana ayingwe n'ubwo mu giseni wemeje ko intsinzi ari ya CNDD-FDD umugambwe wari usanzwe uri ku butegetsi. Amakuru duhabwa n'amasoko yacu mu ntara zimwe zimwe nuko hari abanywanyi b'umugambwe SNL muri kino gihe bazira kuba baratoye uwo mugambwe. Mu ntara ya Ngozi abadandaza bo mu birabo bamwe bamwe bo muri zone ya Rukecho muri komine Busiga bategetswe kugara bagahagarika gucuruza babwirwa ko ataco bamaze muri yo zone kubera bagirizwa ko babatoye umugambwe SNL urongo yo zone Minani Innocent yabwiye isoko ryacu ko agiye guhimiriza abanyagihugu kugira bagarukane umubano mwiza ahandi havuga inyifato igamije guhohotera abasenere muri ubwo buryo ni muri komine Mugongomanga aho umugambwe SNL waronse amajwi menshi kurusha CNDD-FDD abakozi ba leta bamaze kugabishwa ko bazokwimurirwa mu zindi ntara gukorerayo mu ntara ya Kayanza naho muri komine Gatara umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD muri yo komine yitwa abanywanyi ba SNL bashika 9 imbere y'umushikiriza manza muri yo ntara abagiriza kuba barakubisa abantu hamwe nuko biginye insinzi bibaza ko bazoronka insinzi imbere y'urugo rwiwe ariko rero mu ijambo Evariste Ndayishimiye yashikirije aheje gutogwa yasavye ko abanyagihugu bosenyera ku mugozi umwe
umugambwe CNDD-FDD ukaba kandi usaba barundi bose ko mu gushigikira indongozi bitoreye boguma bafatanye munda bagize urunani rw'intamenwa mu kubumbatira amahoro n'umutekano nayo demokrasi mu Burundi ntizokwigere ibaca mu mwanya y'intoki aya matora natubera ikimenyetso cy'ubumwe ntihagire ubukindaga uwundi canke ngo yigunge
ukudahuza ko abanyapolitike kubijanye n'ikiringo cy'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2015 abanyagihugu bakihama barabara biyamiriza ubutegetsi bwari bwiyongeye ikiringo bamwe bavuga ko butari burekuriwe n'amategeko n'ubu abantu bagumana ubwoba ko ishobora gushika maze bagatuma amaraso aseseka nk'uko vyagenze ico gihe n'ubu nyene ubwo abantu bafise ufatiye kuri ako kahise ko hashobora kuba imigumuko iyo nayo yofatira ku mugambwe SNL utishimiye namba ivyavuye mu matora ukabugabirije kuja kwitura sentare yubahiriza ibwizwa nshingiro kuri wa gatatu uvuga ko abanyagihugu banyazwe uwo bipfuza ko abatwara bigaragara ko ivyo bitaye impunge ngo mugambwe watsinze amatora CNDD-FDD amakuru duhabwa na bamwe bamwe mu batwara uwo mugambwe mu ntara zimwe zimwe nuko bahawe itegeko ryo kubuza abanywanyi kwigina insinzi bahezwe gutangarizwa na Seni iruhande y'ivyo barabujijwe guteramira mu bunywero umwanya munini mu masaha yo kumugoroba abanyagihugu barafise ico bahanura bagenzi babo bahurikiye mu migambwe
abanyamigambwe twategezwa kuba turi abantu twibuka ico tumaraniye ingene ikibano cacu ico dusana murazi ko nta utagira ica sana nu nundi
ngira ngo abanyamigambwe babane mu mwumvikano umuti wari woroshe mugabo kandi no gusosa no sosa cyane bategezwa kunywa uwo muti no kuvuga igihambaye n'igikwi n'ico umuntu amari igihugu no kuvuga bategezwa kugira ati yisi teza kuyo mutwe bwa mbere na mbere tuyifise ku burenganzira twese hanyuma ntagira uwumva yuko asumvye Burundi abandi
hagataha igipolisi kijejwe gukinga imigumuko kiboneka ko kimeze magabo mu kuguma kizunguruka mu barabara y'igisagara cha Bujumbura no mu bisagara vyo mu ntara hagati nka Ngozi Gitega na Rumonge ahisoko ryacu yashoboye gushika abapolisi baba bakanuye maremare kandi ari benshi cyo kimwe n'abasirikare ariko ibyo ntivyabuje ko hari kiziga cy'umugabo akiri muto kitashoboye kumenyekana gitogwa ku ruzi ruzibazi rugabanya makomine ya Rumonge na Bugarama muri yo ntara ya Rumonge kuri wa kabiri hari n'inkoho zazindutse ziravuga nk'igihe cy'isazi ibiri z'agatondo muri quartier ya Cibitoke iri mu gisagara cha Bujumbura abajejwe intwaro bavuga ko arabasuma bari batorosa gasho kuri yo zone ya Cibitoke
urakoze Desire noneho tuve mu Burundi tujye mu Rwanda aho ibihugu by'Ubwongereza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bitavuga rumwe no Rwanda ku nyito ikwiriye guhabwa genocide yabaye mu Rwanda mu 1994 inteko ya ONU no Rwanda bifuza ko yakwitwa genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka wa 1994 mu gihe Amerika n'Ubwongereza bashaka kuhumvikanamo n'abahutu n'abandi bishwe bazira kudashyigikira genocide yakorwaga Claude Ganza munyamagana
ibihugu bibiri by'ibihangange nibyo biza kwisonga kuri izi mpaka zizamutse kuva ubwicanyi ndengakamere bugwiriye abanyarwanda ibyo ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza kuri iki kibazo cy'inyito Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuga ko yifatanyije n'inteko rusange y'umuryango w'abibumbye mu gushyigikira umunsi mpuzamahanga wahariwe kuzirikana genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994 kugira ngo ku mwaka utashye abazize genocide n'abayirokotse bakibuka ubugome yakoranwe bahabwa icyubahiro kibakwiye mu nyandiko yashyizweho umukono na ambasaderi wa Amerika muri ONU yumvikanisha ko Amerika ivuga ko igikomeye ku ntego yayo gufasha abanyarwanda gusigasira amateka n'ibimenyetso bya genocide yo mu 1994 isanga imwe mu ngamba zikomeye zafatwa mu kwirinda ku bwicanyi bwibasira imbaga bwakongera kuba ari ugusigasira amateka y'ibyabaye hatabayeho kongera cyangwa kugabanya kukuri kw'iby'amateka ubwayo yasize. Aha ni naho Amerika igaragaza impungenge ku mpinduka zihera mu 2018 kugeza ubu ibona ko zigarukira gusa ku kuvuga genocide yakorewe Abatutsi mu Rwanda, yirengagije uburemere n'ingaruka genocide yagize ku yandi matsinda y'abantu. Ku bwa Amerika hishwe abahutu n'abandi bantu benshi bazira kwanga kwifatanya n'abashyiraga genocide mu bikorwa, ku buryo kutabaha agaciro no kutabibuka byerekana kudaha agaciro isura nyayo y'uru rupapuro rwirabura mu mateka. Amerika ishimangira kwishyigikira igitekerezo cyo kuzirikana genocide yabaye mu Rwanda, ariko bidahindura kwiza uburyo genocide yabaye mu Rwanda yakozwemo. Isaba ibihugu byose guharanira ko amateka ya genocide zabaye cyangwa ubundi bwicanyi bw'ibasimba gatahinduka kuko ibihe bigenda bihindagurika, ahubwo hagomba kwibuka uwahitanwe n'uwarokotse ubwo bwicanyi wese no kugaragaza ukuri kuko byagenze, bikaba igihamya ko kuko bifuza ko amahano nk'aya atazasubira ukundi. Amerika inasaba ibihugu byose gukorana n'inzego zasigiwe inshingano zo kurangiza imanza zasizwe n'inkiko mpuzamahanga mpanabyaha, harimo no gushakisha Abanyarwanda 8 bataragezwe imbere y'ubutabera ngo baryozwe uruhare rwabo muri genocide. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yumvikanisha n'ingufu nyinshi ko itishimiye uburyo ibiganiro byaganishije ku mwanzuro wo guhita amenyeto genocide yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu 1994 byakozwemo. Inyandiko yashyizweho umukono na Kelly Craft uhagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri ONI isoza ivuga ko yifatanyije n'Abanyarwanda n'umuryango mpuzamahanga mu kwibuka inzirakarengane zose zishwe muri genocide yabaye mu Rwanda, kandi yiyemeje gukora ibishoboka byose mu gukumira amahano nk'aya ngo atazongera kuba. Igihugu cy'Ubwongereza nacyo gisa nk'ikitajya kure y'ibi. Ubwongereza bushima inteko rusange ya ONI kuba yarazengurukije imbanziriza mushinga y'icyemezo kuri genocide yabaye mu Rwanda, buvuga ko bushyigikiye byimazeyo kwibuka inzirakarengane zishwe muri genocide yabaye mu Rwanda mu 1994, kandi kuko kwibuka gukwiye kuzirikana inzirakarengane zose. Kimwe mu by'Ubwongereza bushyira imbere ni uguhindura inyito genocide yakorewe Abatutsi mu 1994, ONI gashaka indi yumvikanisha n'abahutu n'abandi bishwe muri genocide bazira kutayishyigikira. Ubwami bw'Abongereza buvuga ko bwemera ko n'abahutu kimwe n'abandi bose bishwe bakwiye kutibagirana. Ikindi kibateye impungenge ni ikijyanye n'inzira n'uburyo kwemeza inyito y'iyi genocide bikorwamo, basanga hari icyuho mu kumvikana no kwemeza uyu mwanzuro ku nyito ya genocide. Cyakora Ubwongereza buvuga ko bwibuka amakuba yo muri Mata 1994 kandi bwiyemeje guharanira ko ubugome nk'ubwo butazasubira ukundi. U Rwanda ariko rwo rusange impungenge Amerika n'Ubwongereza bigaragaza nta shingiro zifite, kuko ibi bihugu byifuza ko amateka avuga uko yagenze ariko bigasaba ibihabanye n'ibyo. Uhagarariye u Rwanda mu muryango w'abibumbye avuga ko ibi bihugu byombi bigamije kugoreka aya mateka bikanirengagiza imyanzuro y'akanama ka ONI gashinzwe umutekano ku isi n'ububasha bw'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda, kandi ibihugu byombi byemera. U Rwanda rwongera kwibutsa ubusobanuro bwa genocide nk'uko byemejwe n'umuryango w'abibumbye mu 1946. Kwica abantu b'itsinda rimwe, gukomeretsa bikabije imibiri cyangwa ibitekerezo by'abantu b'itsinda rimwe, gushyira abantu b'itsinda rimwe mu buzima bubu bigendera ugamije ko barimbuka bose cyangwa igice, no gushyiraho uburyo bubuza iryo tsinda kubyara cyangwa se kwamura iryo tsinda abana babo bagahabwa irindi ridafite aho bahuriye. Kimwe muri ibi bikorwa bikoranwa umugambi wo kurimbura bose cyangwa igice cy'abantu bahuriye ku bwenegihugu, ubwoko, ibara ry'uruhu cyangwa idini, abari genocide. U Rwanda kandi runashingira ku kuba urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwarushyiriweho rwaremeje ko hagati ya tariki 6 z'ukwezi kwa 4 na tariki 17 z'ukwezi kwa 7 mu 1994 harabaye genocide yakorewe ubwoko bw'Abatutsi mu buryo butagibwaho impaka cyangwa ngo bushidikanyweho. U Rwanda rushima ko Amerika ihamagarira ibindi bihugu kugira uruhare mu gukurikirana abagize uruhare muri genocide, rukanasaba Ubwongereza kugeza imbere y'ubutabera abakekwaho uruhare muri genocide bari ku butaka bwabwo. Ruvuga kandi ko mu gushaka ubwiyunge nyabwo, itariki ya 16 ya buri kwezi kwa 4 yahariwe kwibuka abanyepolitike n'abandi bose bishwe nubwo batari mu bahigwaga ariko bakazira kwanga kwifatanya n'abashakaga kurimbura inyokotutsi.
Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tugize umwanya w'ikiganiro Amerikana twateguriwe na mugenzi wacu Thomas Kamilindi.
Mwaramutse neza. Ku itariki ya 27 y'ukwezi kwa 5 1958, umunyeshuri wa mbere na mbere w'umwirabura Ernesto Green yarangije ishuri ryisumbuye ryahoze ari ry'abazungu bonyine gusa ryitwa Little Rock Central High School. Ni intambwe ikomeye mu rugamba rwo guca ivangura amoko mu mashuri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nibyo turebera hamwe muri make cyane ikaze mu kiganiro Amerikana. Muri icyo gihe abirabura bari bafite amashuri yabo bonyine gusa n'abazungu bikabuko. Aya bazungu niyo yari afite ireme ry'uburezi ryo hejuru cyane kurusha ayabirabura. Mu 1954, urukiko rw'ikirenga rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwaciye iteka ruvuga ko ivanguramoko mu mashuri rinyuranyije n'itegeko nshinga ry'igihugu, bityo rero ko rigomba kuvaho. Nyuma y'iki cyemezo, umuryango uharanira gutera imbere kw'abaturage bibara NAACP, National Association for the Advancement of Colored People, watangiye kwandikisha abana b'abirabura mu mashuri yarahariwe abazungu gusa, cyane cyane muri leta zo mu majyepfo y'igihugu. NAACP ifatanyije n'ababyeyi n'abarezi b'abirabura yabatoranyije mu mashuri yisumbuye bari basanzwemo yabirabura nyine bonyine, ihereye ku manota meza yo hejuru basanzwe bafite no kutajya basiba na rimwe kujya kwiga. Amajyepfo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika niyo yari yiganjemo rwose ivanguramoko rikomeye cyane guturuka mu gihe cy'ubucakara. Izi leta nizateje intambara yisubiranamo ry'abenegihugu, civil war, kuva mu 1861 kugera mu 1865, zashakaga kwitandukanya n'ikindi gice cy'igihugu kugira ngo zikore repubulika yazo bwite yigenga, confederation, no kugumishaho ubucakara bwari inkingi y'ubukungu bwazo. Muri icyo gihe cy'intambara, izi leta zari 11: Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Louisiana, Mississippi, North Carolina, South Carolina, Tennessee, Texas na Virginia. Abenshi mu barezi na leta, ahanini nyine muri aya majyepfo y'igihugu, birengagije iteka ry'urukiko rw'ikirenga ariko abandi bagerageza kuryubahiriza. Muri aba ngaba harimo inama y'uburezi yo mu mujyi wa Little Rock, umurwa mukuru wa leta Arkansas. Mu kwa gatanu 1955, yashyizeho umugambi wo guca ivanguramoko mu mashuri y'iyi leta buhoro buhoro, ihereye ku mwaka w'amashuri wari gutangira mu kwa cyenda 1957. Mu bana b'abirabura NAACP yandikishije mu mashuri y'abazungu harimo 9 yajyanye muri Little Rock Central High School muri Arkansas mu 1957. The Little Rock 9 ni abakobwa 6: Elizabeth Eckford, Carlotta Walls Lanier, Nini Jean Brown, Gloria Ray Kalmark, Thelma Mothershed na Melba Potillo Bills. N'abahungu 3: Ernest Green, Jefferson Thomas na Terence Roberts. Ishuri Little Rock Central High School ryarabanditse koko, ariko bagiye gutangira ku itariki ya 4 y'ukwa 9 1957 ntibabishoboye. Guverineri wa leta ya Arkansas Orval Febos yari wa Little Rock ndetse n'ahandi hose muri leta ye, maze ategeka igisirikare cy'iyi leta ye, Arkansas National Guard, kugota ishuri. Yavugaga ko ari mu rwego rwo kubungabunga amahoro ya rubanda. Nyamara rero, abahanga mu by'amateka, abahanga mu by'imibanire hagati y'amoko, abarezi, abanyapolitiki n'abanyamategeko batandukanye barimo n'abacamanza, bo bemeza ko yabikoze mu rwego rwo kwimakaza ivanguramoko, agamije gusa kubuza ababana babirabura kwinjira mu kigo cy'ishuri ry'abazungu Little Rock Central High School. Ababana ntibashoboye kwinjira mu kigo koko. Bari babanje kumvikana ko baza guhurira ahantu hamwe mu gitondo bakinjirana bose hamwe banyuze mu karembo kamwe k'inyuma. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nagihumurije, mbashimiye cyane rwose ko mwagiteze amatwi. Uwagira ikibazo cyangwa se igitekerezo yasangiza abandi twese yakitugezaho. Adresse ni radio yacu @gmail.com. Maze rero mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamilindi, murakarama.
Thomas Kamilindi, urakoze. Nshimiye n'abandi bagenzi bacu bamfashije kubagezaho aya makuru. Aha niho dusoreje ay'iki gitondo.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.